Iyi ni ijwi rya Amerika. Maramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Iyi ni radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tukumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Naye mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3.
Nta muntu twavuga ngo yari target, nababwiye yuko ari ibintu byabaye negosiye dans un contexte général, kandi abantu bariba mu buryo bw'igihe kirekire inyungu Zambia yagira.
Iyo ni Evode Uwizeyimana, ashinzwe ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mu Rwanda, avuga ku masezerano u Rwanda rwagiranye n'igihugu cya Zambia agamije guhanahana abagirizwa ibyaha ku mpande zose. Iyi nkuru n'izindi zirimwo ku Burundi bwizeza abafise amahinguriro ko mu mezi abiri ata kibazo cy'ubukene bw'umuyaga nkuba kizoba kikivugwa mu gihugu, ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ariko imbere yaho Rosine Munezero abanza dushikirize ayavugwa irya nino ku isi.
Urakoze Aloise, mwaramutse mwese wo tuzindukanya kuri radio ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu nama ku nama y'umutekano ya ONU itekanya gukorana vyihuta mu kuri uyu wa gatatu mu mwiherero. Iyo nama yatumwe ko vyihuta na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba igamije kwihweza ibitero vya misile vyakozwe na Korea ya Ruguru mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Abahinga ba Amerika mu vya gisirikare bamenyesha ko bishoboka ko igitero Korea ya Ruguru yakoze cyo kugerageza misile gishobora kuba carashitse ku mugabane wa Amerika muri leta ya Alaska. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryari ryafatiye ibihano leta ya Korea ya Ruguru yamara bisa nuko ibyo bihano hataco byashitse ko igitero cya nyuma cyakozwe na Korea ya Ruguru kikaba cyari cyateye ishavu Ubushinwa, ari nabwo busanzwe burongoye inama y'umutekano ya ONU muri kino gihe. Ishami rikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU HCR gitaho impunzi ryatangaje ko ryabaye rirakura by'agateganyo abakozi baryo basanzwe bakorera muri Repubulika ya Central Africa. Ibyo ngo ni nyuma yaho abantu bitwaje ibirwanisho batereye inyubakwa z'iryo shyirahamwe mu gisagara cya Kaga Bandoro mu gitero cabaye ku munsi wa gatandatu. HCR iratera ivyatsi ico gitero, ivuga kandi ko abo bitwaje ibirwanisho bagiye basahuye ibikoresho vyose, amafaranga hamwe n'ibikoresho vyabo bakozi n'impapuro zabo z'ingendo passport byari muri izo nyubakwa. HCR ivuga kandi ko abakozi batandatu bari muri izo nyubakwa batewe ubwoba n'abo barwanyi bakoresheje inkoho. Umuvugizi wa HCR Andre Machik yabwijwe rya Amerika ko abo baje bitwaje ibigwanisho bataramenyekana abari bo. Avuga kandi ko hakeneye gukorwa amatohoza yamara ko bigoye bivuye ku buryo ibintu byifasha muri Repubulika ya Central Africa. Tubutse ku ishami rya ONU HCR ryari ryagabishije mu ndwi iheze ko inture kazishobora gusubira kwaduka muri ico gihugu, ibishobora gutuma abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi batizabo bagahunga. Umugwi w'abanyeshure baturuka muri Gambia warahakaniwe kuronswa impapuro z'ingendo za Leta Zunze za Amerika visa mu rurimi rw'Igifaransa, mu gihe uwo mugwi watekanya kwitabira ihiganwa ry'isi yose ryo guhingura imashini za robo zizobera hano muri Washington DC mu mpera z'uku kwezi kw'indwi. Ivyo bibaye nyuma imisi mike hari uwundi mugwi w'abakobwa uturuka muri Afghanistani waheruka nawo nyene kwankirwa kuronswa izo mpapuro n'userukira Amerika i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistan. Iyo migwi yompi nta numwe wahawe insiguro y'igituma bankiwe gufata ingendo zigana muri Amerika. Iyo migwi ituruka muri Gambia na Afghanistan ivuga ko idatahura igituma yahakaniwe kujya mu mahiganwa azobera muri Amerika, mu gihe ibindi bihugu biri ku rutonde rw'ibihugu bitemerewe kujya muri Amerika nka Irani, Sudani na Siria bizoja muri ayo mahiganwa. Abaserukira Amerika muri ibyo bihugu bavuga ko itangwa ry'impapuro za visa ridaharirizwa. Umugwi w'abakenguza amateka bakomeye hano muri Leta Zunze za Amerika bagabishije President Donald Trump kubijyanye n'uko igisata cya gisirikare cyonyene kidahagije kugira gitsinde intambara iri muri Afghanistan. Abo bakenguza amateka bavuga ko haragahaze mu bijyanye n'imigenderanire ya politike ya Amerika kuri icyo kibazo. Ibyo byatangajwe n'umukenguzi amateka mu Republikani John McCain aho yari mu rugendo ari kumwe n'umurwi w'abashinga amateka batanu ba Amerika kuri uyu wa kabiri i Kabul muri Afghanistan. Ni mu gihe kandi leta irongowe na President Trump iri kiritegura gushikiriza umugambi wayo kubijyanye n'uburyo itegekanya kugwanya abagwanyi b'abatalibani bagwaniraho muri Afghanistan. Uwo mugambi mushasha utekanya kongereza abasirikare ba Amerika baharugwa mu bihumbi bajya kwiyongera ku bandi 8,506 basanzwe bari muri Afghanistan. Muri kino gihe umutekano muri Afghanistan ntiyufashe neza bivuye ku bitero byiyongereye by'abatalibani mu gibisagara bikomakomeye. Abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abarwanyi ubu bari mu ntara zishika kuri 21 ku ntara 34 zigize igihugu cyose cya Afghanistan. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Israeli yatangaje ko ubuzima busa n'ubwagarutse mu ntara ya Golan isanzwe iri mu minwe ya Israeli inyuma y'intambara zari zimaze indwi mu gisagara kiri muri Siriya ku rubibe rwa Israeli na Siriya. Imenyesha makuru vya Israeli nako bimenyesha ko ivyo bitero vyaje bigana ahari birindiro vy'abasirikare ba Israeli mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu. Ivyo bimenyesha makuru vyatangaje kandi ko ivyo bitero vyaje biva mu karere karimo intambara z'abasirikare ba Siriya n'abagwanyi bari muri ako karere ku ruhande rwa Siriya. Igisirikare cha Israel chatangaje ko casubije ivyo bitero kikavuga ko yamara atacahononekariye. Muri iyi myaka iheze Israel ikaba imaze gusubiza katari gake ibitero mwene ivyo.
Hayo yaramukuru yo hijyano hino kwisi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuri wa kabiri yarifadikanije n'abanyagihugu mu karere ka Nyabihu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu guhimbaza umunsi wo kwibohora. Ivyo birori vyahuriranye kandi no kwinjira ibitaro vyubatswe mu murenge wa Shira. Asumta Kaboyi ni wadushikiriza iyi nkuru.
Mu myaka itatu ikurikirana u Rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora kuri y'umurwa mukuru wa Kigali ndetse ibirori bikajyana no gutaha ibikorwa by'amajyambere babyubakiwe abaturage. Mu birori byo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 23 hatashywe ibikorwa binyuranye byubakiwe abaturage mu karere ka Nyabihu birimo ivuriro ryubatse mu murenge wa Shira. Iryo vuriro riteganya kuzakira abaturage bagera ku 200,000 bo mu karere ka Nyabihu, Ngororero, Gakenke na Musanze. Ni ibikorwa bije bikurikirana abaye umwaka ushize ubwo hizizwaga umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 22 hatawa umudugudu urimo inzu z'icyitegererezo watujwemo abaturage bo mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera. Ni ibikorwa byubakwa na Minisiteri y'Ingabo. Minisitiri w'Ingabo James Kabarebe yavuze ko Shira yatoranijwe mu rwego rwo kuzamura abaturage bagaragaraga nk'abasigaye inyuma bo muri ako karere.
Twahisemo ahangaha nk'uko meya yabivuze, na ahantu hadindijwe cyane n'ibikorwa by'ubucengezi, aho umucengezi yari yarashinze ibirindiro hejuru y'umusozi witwa Rugera ndetse yarahashyize n'ishuri bitorezagamo ryitwaga SM. Aha rero ni ahantu hadindiye cyane, ariko abaturage baza kuyoboka inzira y'amahoro bafatanya n'inzego z'umutekano bagira uruhare rukomeye cyane mu kugarura umutekano muri aka karere. Umwaka ushize mwatanze kandi amabwiriza ku mudugudu w'icyitegererezo wubatswe nk'uwubatswe Rweru umwaka ushize, ukubiyemo amazu meza, amashuri, agakiriro, imihanda, amazi n'ikoranabuhanga byakwirakwizwa no mu tundi turere twose mu gihugu.
Umwe mu baturage bahawe inzu wo mu karere ka Gakenke yavuze ko atiyumvishaga ko amazu yabonaga yubakwa yatuzwamo abantu b'abakene b'intamenyekana.
Ubwo umudugudu waruzuye turi kureba n'amaso, twareba uburyo inzu zikoze, tukumva ko hazazamo abantu bakomeye. Bateranyije abaturage bati ni muje hariya mutoranye abantu mubona baje muri ziriya nzu. Twumva ni igitangaza, batangiye kuvuga ba rubanda rugufi umuntu uta yewe ubwo nanjye numva bamvuzemo. Twarishimye, nanamutumye ngo azagende ambwire Perezida wa Repubulika uti imyaka maze abonye umuntu wubakiye abanyarwanda.
Perezida Kagame wari umushyitsi mukuru mu muhango wo kwizihiza ku nshuro 23 umunsi wo kwibohora, yavuze ko urugamba rwo kwibohora harwanywa ubuyobozi bubi n'abayobozi babi rwarangiye. Avuga ko bigihanzwe amaso ari ugushakira imibereho myiza abanyarwanda bose.
Habaye kwibohora ubutegetsi n'abategetsi bubi kandi babi, ariko rero ibigira ingaruka kuri twese, ku baturage, yabe ninavugaga by'inzara, ubukene n'ibindi bibi byose, turacyarwana nabyo, turacyahanganye nabyo. Nabyo hari aho tubigejeje, ariko hari urugendo rurerure rusigaye. Kwibohora rero ubu turi muri icyo gice cya kabiri, cyane cyane cyo kwivanaho biriya bibi byose byatewe n'ubuyobozi bubi n'abayobozi bubi mbere babi mbere.
Umunsi mukuru wo kwibohora wabaye kuri wa kabiri, wari ikiruhuko mu gihugu hose. Ikiruhuko cyakurikiranye n'icyabaye kuri uyu wa mbere cy'umunsi mukuru w'ubwigenge utarigeze wizihizwa. Nubwo hari hateganijwe ibiganiro mu midugudu, si benshi babyitabiriye mu mujyi wa Kigali, kuko wasangaga mu midugudu inyuranye hitabiriyemo abantu bake. Abenshi bigaragara ko bakomeje ikiruhuko batangiye kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tukivuga ku Rwanda, ibihugu by'u Rwanda na Zambia byarasinye amasezerano atari make arimo yagamije guhanahana bakoze ivyaha bakarungikwa guhanirwa mu gihugu babikoreyemo. Ibiri muri aya masezerano twabishikirijwe na Evode Uwizeyimana ashinzwe ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko, ni nawe yaserukiye u Rwanda mu kuyashyira ko umukono. Yaganiriye na mugenzi wacu Jean-Claude Kabengera asanzwe ariko yimenyereza ku Ijwi rya Amerika.
Kohererezanya bakurikiranwa ibyaha cyangwa bahamwe nabyo nicyo gikubiyemo cyo kuvuga ngo umunyazambia ashobora gukorera icyaha muri Zambia agahungira mu Rwanda, Zambia ikamushakisha ikadusaba igasaba u Rwanda kumuha Zambia ku byaha imukurikiranaho, ashobora kuza hano tukamuburanisha agakatirwa, hanyuma nawe ubwe cyangwa igihugu cye cyangwa umuryango we bakavuga bati uyu muntu na ashobora kujya kurangiriza ibihano mu gihugu cye. Ibyo bikaba ari ibintu bijyanye n'ikintu cya reciprocity hagati y'ibihugu byombi, birakorwa vice versa, ni ukuvuga ngo n'umunyarwanda wahungiye Zambia u Rwanda rwamusaba cyangwa Zambia yamuburanisha akaba yakenera kurangiriza ibihano bye mu Rwanda. Nibyo ngibyo muri rusange bikubiyemo mu rwego rwa reciprocity. Rero ni harimo equilibre hagati y'ibihugu byombi, ibindi ni ibintu biri kuri standard z'amasezerano yabereye ubu bwoko, nta kintu kidasanzwe.
Ayo masezerano yatangiye kuganirwaho mu 2009. Uyu munsi ntago byakumvikanisha yuko wenda ayo masezerano ashyizweho umukono yumvikanyweho mu gihe abo bantu aribo bashakishwa cyangwa bagenderewe.
Ntabwo ayo masezerano nta muntu twebwe muri negotiation hagati y'igihugu n'ikindi, nta muntu twavuga ngo yari target. Nababwiye yuko ari ibintu byabaye negosiye dans un contexte general, kandi abantu bareba mu buryo bw'igihe kirekire inyungu Zambia yagira cyangwa iy'u Rwanda rwagira muri aya masezerano. Hanyuma ibintu rero bijyanye no kuvuga ngo mu 2012 u Rwanda rwasabye abantu buriya kuri ibi byaha mpuzamahanga, hari igihugu gishobora kohereza umuntu ejo bundi za Denmark mumaze iminsi z'umwumva zohereza abantu, Canada yagiye yohereza abantu hano. Ejo umenyeshe ko hari ibihugu byinshi byatwoherereje abantu hano kandi tudafitanye bene ayo masezerano. So ni ukuvuga ngo rero aya masezerano u Rwanda rwakiranye na Zambia na target ntanaho ahuriye nabo kuvuga ngo Rwanda rwasabye abantu mu 2012 ni kimwe nuko Zambia nayo ishobora kuba yabasaba niba harabikeka ko bari hano gusa ikigaragara cyo nuko Zambia haraho yagiye ivuga iti nta masezerano dufitanye yo muri bene ubwoko ntabwo rero twavuga ngo hari abantu dutagetinga hariya na masezerano asanzwe ko ibihugu bishobora gusinyana hagati y'igihugu n'ikindi ikimenyimenyi nuko muri ibi bintu ubu ngubu turi kuri faze ya signature yo gusinya ariko ubu ntabwo domestication ntabwo biraba ku buryo twavuga ngo abo bantu u Rwanda rwabashakishije cyangwa se rurabashakishije hasinye ishingiwe ku masezerano yasinywe ejobundi.
Umukuru w'igihugu avuye muri Zambia ejobundi mu kwezi kwa gatandatu kandi ibyo byari bisanzwe biriho. Utekereza ko ari iyihe mpamvu yabitumye iki kintu kibaho nyuma y'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu na nyuma yuko ndushyize umukono kuri aya masezerano?
Ntekereza yuko ibintu bijyanye na bilateral treaties mu nzego nyinshi z'ubuzima bw'ibihugu byombi bitagarukira kuvuga ngo hari umuntu umwe cyangwa uriya wihishe hariya. Ibyo ni ibintu iyo ngiyo certain detail, ariko imibanire hagati y'ibihugu ni ibintu byagutse, ni ibintu binini, ntabwo ari utuntu nk'utwo twa detail.
Iyo yari Evode Uwizeyimana ashinzwe ubwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mu Rwanda avuga ku masezerano u Rwanda rwagiranye n'igihugu cya Zambia agamije guhanahana abagirizwa ibyaha ku mpande zose.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi. Icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi arahumuriza abarundi n'abanyamahanga bafise amahinguriro akoreye ku butaka bw'u Burundi ko mu kiringo kitarenza amezi abiri ikibazo cy'ubukene bw'umuyaga nkuba kizoba cyatorewe umuti. Joseph Butore yabishikirije ejo kuwa kabiri aho yari katanguza icese ihayanishwa gurishwa ry'ibihingurirwa mu Burundi Made in Burundi mu rurimi rw'Icyongereza. Evariste Nzikobanya nka niwe yakurikiranye ivyo birori.
Aho ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru citwa Tampete kiri muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura ahari kuhabera ihayanishwa gurishwa ry'ibihingurwa mu Burundi byuguruwe icese n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuri uno wa kabiri. Umushikiranganji w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Mufaso ni Pelate niyo nkuru asigura intumbero y'ico gikorwa.
Ihayanishwa rya mbere ariyo twise mu kirimi cy'Icyongereza Made in Burundi no kuvuga ibikorerwa i Burundi. Itunganywa giri hayanishwa gurishwa ryavuye ku ishaka rya leta y'u Burundi yiyumviriye gutanguza umwimenyerezo wo kurimbura uko ivyotuma ubutunzi bw'u Burundi bwisununura vyifashe biciye muri kino gikorwa cahuje abagwiza tunga nka bose b'uburyo butandukanye bo muri kino gihugu cyacu.
Bamwe mu bitavye iryo hayanishwa gurishwa foire mu Gifaransa bakenguruka ako karyo keza ko kwerekana ivyo basanzwe bahingura mu ntumbero yo kuronka amasoko. Mufasonero Kadia Nyamwero n'umwe muri abo arongoye ishirahamwe Burundi Clays rihingura amatafari ya kijambere mu ibumba.
Twaje kugurisha duhayanisha amatafari ya kijambere akozwe mu ibumba ryo mu Burundi nkuko mubibona murabona ko biteye igoma.
Bega irihayanisha mwagitabye kugira ngo mwubukike?
Kugira ngo tumenyeshe cane cane abarundi ubwiza bw'ibumba ryabo, ibintu bikogwamwo, amatafari akogwamwo, ibintu bishobora kubaha akarusho iyo bariko barubaka amazu yabo, amazu meza, amazu ateye imbere. Cane cane bamenye guha agaciro ibintu byo mu Burundi, yuko mu Burundi natwe dufise ico turushije ibindi bihugu bamenye ko mu bindi bihugu bashaka kuza kurondera amatafari meza, amatafari y'agaciro, amatafari yubaka neza.
Iryo hayanisha gurishwa ribaye mu gihe mu Burundi havuga ubukene bw'umuyaga nkuba butaborohereza mu mwuga wabo wo guhingura ibitandukanye. Kuri ico kibazo icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore atangiye humure aboneraho nakajyo ko guhamagara abagwiza tunga va makungu kuzana imitaya yawo mu Burundi.
Guhamagarira abo bose biyumvamwo u Burundi ngo babanda ye kuzana imitahe yabo mu gihugu cabuze kuruza bamweze gisaba aho wagifise akagorane kubega nkuba babane kwihangana imisi maze mwihangana sisigaye abikukeneye hafi baratwemeza neza yuko mu kingo kidashika meza 2 ibizo twabivuyemo
kugira bikunde ibihingurwa mu Burundi bironke isoko haba mu gihugu hagati canke mu makungu. Umushikira nganje w'ubudanaje n'amahinguriro n'ingenzi afise ico asaba abafise amahinguriro mu gihugu.
Nankeka ko irihanishwa gurishwa kiretse ko rizofasha abimbura n'abahingura gukorera ahabona no kumenyekanisha ibitandazwa byabo. Kwizeye ko rizotuma abakorera mu rufuri bataha biyemeje gukorera ahabona. Duhamagariye rero bene amashyirahamwe y'abimbura n'abahingura ibidandazwa bashire ku masoko bari hano kubaza aho ikibanza kirimwo ikigo kijejwe akaranga k'ibidandazwa mu Burundi ico bita BBN kugira ngo bahabwe inkuru z'imvaho kandi zirashe zivyerekeye ingene ibidandazwa bironka akaranga. Bizotuma mwitaho akaranga keza k'ibidandazwa byanyu cyane cyane ibyo mutegerezwa gushorera hanze tutibagiye ibyo duhereza abaguzi basanzwe basumira hano mu gihugu cyacu.
Iryo hanishwa gurishwa ryatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bitekanijwe ko rizosozerwa ku igenekerezo rya 9 za kuno kwezi kw'indwi turimwo. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Uruhagarara.
Nahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tubake ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko urumusore ko nanje nkaho murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho n'umwanya w'amakuru y'inkino. Aho mu Rwanda je ku munsi wa kabiri umurwi wa APR FC watahukanye igikombe cy'amahoro utsinze Espoir FC ku gitsindo kimwe ku busa. Jean Claude Munyandinda yarakurikiranye urwo rukino.
Ikipe APR FC niyo yegukanye igikombe cy'amahoro cy'umwaka 2017 ku mukino wa nyuma wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kuri wa kabiri tariki ya 4 Nyakanga. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa cinjijwe na Bizimana Jihadi. Gutsindira iki gikombe cy'amahoro yahise bihesha APR FC uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ku rwego rwa Confederation mu mwaka utaha w'2018. Mbere y'umukino wa finale hari habanje kuba uwo guhatanira umwanya wa gatatu. Ikipe ya Lyon Sport niyo yegukanye imaze gutsinda Amagaju FC ibitego bitatu ku busa umwaka ushize. Ikipe ya Lyon Sport niyo yegukanye igikombe cy'amahoro itsinze APR FC igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma. Tukiri mu mupira w'amaguru, umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi amaze gutangaza amazina y'abakinnyi 22 azatoranyamo 18 azifashisha mu mukino uzahuza u Rwanda na Tanzania tariki ya 15 muri uku kwezi kwa 7. Uyu mukino uzaba ari uwo mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzajya mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona zo mu bihugu byabo shani 2018. Aya makipe azahurira mu mukino ubanza uzabera i Mwanza, naho umukino wo kwishyura ukazabera i Kigali. Tugarutse ku rutonde rw'abakinnyi bahamagawe, ikipe ya AS Kigali na APR FC zifitemo abakinnyi 5, Lyon Sport kimwe na Police FC zihagarariwe n'abakinnyi 4, 2 na Bugesera FC, mu gihe Mukura Victory Sport ifitemo umukinnyi umwe ndetse na Pepinieri FC ikagiramo umukinnyi umwe. Abo bakinnyi bagiye gutangira imyitozo bayobowe n'umutoza Antoine Hey w'Umudage. Duhere mu izamu harimo Eric Ndayishimiye, Marcel Nzarora na Olivier Kwizera. Abakinnyi b'inyuma ni Aimable Nsabimana, Emmanuel Manishimwe, Thierry Manzi, Jean-Marie Muvandimwe, Aimable Rucogoza, Latif Bishira, Soter Kayumba, Eric Iradukunda na Mohamed Mpozembizi. Mu bakinnyi bo hagati dusangamo Djihad Bizimana, Yannick Mukunzi, Olivier Niyonzima, Dominique Savio Nshuti, Kevin Muhire na Ali Niyonzima. Abasatirizamu ni Nshuti Innocent, Mico Justin, Mubumbyi Barnabe na Gilbert Mugisha. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ubu naho nimwumvirize ijambo ry'intangamara ribashikiza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda aho hashingwa amaleta yigenga atowe n'abanyagihugu mu turere twa Cisjordan na Gaza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutanga imfashanyo z'amadolari arenga amamiliyaridi atanu mu iterambere rya Palestiniya, harimo n'imfashanyo zikomeza umutekano ariko zitarimwo ibigwanisho. Ku butegetsi bwa Donald Trump, izo mfashanyo zitegekanijwe kongerezwa. Umugambi w'izo mfashanyo uzoba ari ugufasha kugarukira imbabare z'abanyepalestiniya hamwe no gukora ibishobotse byose kugira umutekano n'iterambere bitsimbatare, kugira kandi haboneka amahoro arama hagati y'abanyeisraeli n'abanyepalestiniya. Ariko nk'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Amerika Rex Tillerson yavuze ashimitse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteze ko haba ikugwaho ry'itegeko rimaze igihe kirekire ryemerera ubutegetsi bwa Palestiniya gushumbusha imiryango y'abagizi b'iterabwoba bicigwa canke bagakomerekera mu bitero baba bagize ku banyeisraeli. Aho yashinga intahe imbere y'inama nshingamateka, umushikiranganji Tillerson yavuze ko we na Perezida Donald Trump babishikirije umutegetsi mukuru wa Palestiniya, Perezida Mahmoud Abbas, igihe bari mu rugendo i Bethlehem mu kwezi kwa gatanu. Naho mu kwezi guheze abategetsi ba Palestiniya batangaje ko bagiye guhagarika gutanga amafaranga kuri bamwe mu bagwanyi bakorana n'umugwi w'iterabwoba wa Hamas bari mu munyororo, iyo ngingo ntiyashimishije ngo ikemure amakenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise ku mafaranga atangwa ashimira abagizi b'iterabwoba bibandanya gukogwa. Nk'uko Perezida Trump yavuze ari Betlehemu aho yari ahagararanye na Perezida Abbas, amahoro ntashobora kuzopfa atsimbataye iyo ubugizi bwa nabi bwemewe bugahemberwa kandi bugashimirwa. Ati dutegerezwa guhaguruka tukagwanira hamwe ubwo bugizi bwa nabi.
Iyo ryari jambo ry'intangamarari bashikiza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umunota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi twashikirijwe na Rosine Munezero. Ndabifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.